iyi Radyo Özgürlüğü Amerika. Radyo Özgürlüğü Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda utkumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 107.3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije na bagenzi banje hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona kiriziye gaturika mu Burundi iravuga ko amatora atabaye mu mucyo no mu bwisanzure
amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora taraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe
uwo ni Musenyeri Joachim Ntahondereye kuri inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi inkuru irambuye ni mukanya umunyemari Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya jenoside yitabye urukiko rwo mu Bufaransa ikigo cy'ikoranabuhanga Twitter kiraburira abantu kwitondera ubutumwa bwa perezida wa Amerika anyuzaho na Bufaransa bwabujije ibitaro gukoresha chloroquine nk'umuti uvura virusi ya corona aya makuru nayo twabateganyirije ni mukanya tugumane amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi umunyemari w'umunyarwanda ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yongeye kwita urukiko uyu munsi pare mu Fransa yahakanye ibyaha byose aregwa avuga ko ari ibinyoma Thomas Kamilindi
Inteko y'abacamanza batatu yasomeye ibirego Kabuga imubaza niba abyumva neza kandi niba yemera ibyahashinjwa yavuze ko atabyemera yemeza ko byose ari ibinyoma ati nta mututsi n'umwe nigeze nica ahubwo twarakoranaga aburana mu Kinyarwanda urukiko rugakoresha abasemuzi urukiko rurasuzuma niba Kabuga agomba kuzohererezwa urukiko mpuzamahanga Ilahe mu Buholandi cyangwa Arusha muri Tanzania abavoka bamwunganira babwiye urukiko ko Kabuga atizeye ko urukiko mpuzamahanga rwamuha ubutabera bukwiye bemeza ko rubogamye mu rwego rwa politiki bongeraho ko ashaje kandi arwaye kubera izi mpamvu zose basabye ko Kabuga yazaburanishwa n'inkiko z'ubufaransa umwe muri aba bavoka be Maître Laurent Bayon yabwiye abacamanza atura urukiko rurimo ruramubwira ngo genda uburanishirizwa handi hatari hano rurashaka kumutanga rwirengagije imyaka ye n'uburwayi afite kandi bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye abavoka bakabuga basabye kandi urukiko kuba rumurekuye by'agateganyo nyine kubera ubusaza n'uburwayi nk'uko babivuga basabye ko n'ibizame bya ADN yakorewe kugira ngo ubutabera bumenye ko ari we koko biteshwa agaciro kubera ko ngo atigeze abitangira uruhushya Kabuga Felicien yafatiwe aho yabaga ku mazina taraye hafi y'i Paris umurwa mukuru w'u Fransa ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa gatanu yari amaze imyaka 25 ashakishwa na TPIR urukiko rwa Roni rwashyiriweho u Rwanda mu byaha aregwa harimo jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside by'umwihariko ashinjwa kurema no guhintwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikari uregwa uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda
Amerika irateganya gukura abasirikare bayo muri Afghanistan imbere y'igihe cyari cyarateganyijwe kubera ubwoba bwa virusi ya corona Aloyse Bigirimana nibyo atubwira
Amasezerano Leta Zunze za Amerika yari yarasinye n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri yatekanya ko izoba yagabanije abasirikare bayo kuva ku 12,000 gushika ku 8,600 hagati mu kwezi kw'indwi yatekanya kandi ko bose bazoba bavuye muri Afghanistan mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 ariko umutegetsi akomeye mu gisirikare cya Amerika yashikirije ko ubu abasirikare basigaye muri Afghanistan bashika ku 7,500 kandi ko Amerika iri kiraraba ingene yo kwihutisha kubakurayo kubera ubwoba bw'umugera wa corona umutegetsi avuga ko abasirikare basanzwe bafite ibibazo by'amagara n'abakuze mu myaka ariko bazoshirwa imbere y'abandi mu gutahukanwa ubwa mbere umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bugejejwe kwivuna abansi liyetena Colonel Thomas Campbell yashikirije kuri uyu wa gatatu kona hobi mezuko leta ya Amerika izobanza kuraba ingene umutekano wifashe muri Afghanistan ikindi ngo abatalibani bategerezwa kwerekana ko bubahiriza ibiri mu masezerano basinyiraniye.
Urakoze Aloise, noneho tujye mu Bufaransa aho icyo gihugu cyabujije ibitaro gukoresha chloroquine nk'umuti uvura virusi ya corona. Thomas Kamilindi arakomeza.
Guverinoma y'Ufaransa yatangaje icyemezo cyayo mu igazeti ya leta no mu itangazo rya Minisiteri yayo y'ubuzima. Gisheshe guhera uyu munsi, iteka rya guverinoma ryari risanzweho kuva mu kwezi kwa gatatu gushize ryemereraga abaganga bakora mu bitaro bonyine gusa kuvurisha chloroquine abarwaye virusi ya corona barembye. Guverinoma y'Ufaransa isobanura ko yafashe iki cyemezo kubera impamvu z'umutekano w'ubuzima bw'abarwayi. Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere gihagaritse chloroquine mu kuvura virusi ya corona nyuma yaho OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivugiye ejo bundi kuwa mbere hashize ko ihagaritse igeragezwa rya chloroquine ku barwaye COVID-19. Nabwo ni nyuma yaho ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyazubereye mu by'ubuvuzi cyitwa The Lancet cyatangaje ko ubushakashatsi bwimbitse bwerekanye ko chloroquine yongera umubare w'abapfa iyo bayinywa barwaye COVID-19 kandi ko ibongerera n'ibibazo by'umutima. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we by'umwihariko ari mu bategetsi bakomeye bo ku isi bemeza ko chloroquine ivura virusi ya corona, icyorezo kimaze guhitana abantu barenga 350,000 ku isi yose barimo abagera ku 100,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine gusa.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora, abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri website radio yacu voa.com mukurikira amakuru mu kanya. Turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuhereye mu Burundi ahasigaye gusa iminsi 7 ngo rukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga rutangaze president asimbura Pierre Nkurunziza. Gusa kugeza ubu ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiremera amajwi yatangajwe n'akanama gashinzwe amatora kahaye intsinzi ishyaka CNDD-FDD. Ikindi kandi ukwinubana kurakomeje hagati y'abanywanyi ba CNL n'abo mu ishyaka CNDD-FDD. Inkuru yakurikiranywe na Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abanyonyi b'imigambwe CNDD-FDD na CNL babandanya kurabana ayingwe nubwo mu Giseni wemeje ko insinzi ari ya CNDD-FDD umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu ntara zimwe zimwe nuko hari abanywanyi b'umugambwe CNL muri kino gihe bazira kuba baratoye uwo mugambwe. Mu ntara ya Ngozi abadanaza mu birabo bamwe bo muri zone ya Rukecho muri komini ya Busiga bategetswe kugara bagahagarika gucuruza, babwirwa ko ataco bamaze muri iyo zone kubera abagizwa ko babatoye umugambwe CNL. Urongo iyo zone Minani Nosa yabwiye isoko ryacu ko agiye guhimiriza abanyagihugu kugira bagarukane umubano mwiza. Ahandi havuga inyifato igamije guhohotera abasenere muri ubwo buryo ni muri komine Mugongomanga aho umugambwe CNL waronse amajwi menshi kuruja CNDD-FDD. Abakozi ba leta bamaze kugabishwa ko bazokwimurirwa mu zindi ntara gukorerayo. Mu ntara ya Kayanza naho muri komine Gatara umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine yitwariye abanywanyi ba CNL bashika 9 imbere y'umushikiriza manza muri iyo ntara abagiriza kuba barakubise abantu hamwe n'uko biginye insinzi bibaza ko bazoronka insinzi imbere y'urugo rwiwe. Ariko rero mu ijambo Evariste Ndayishimiye yashikirije aheje gutogwa yasabye ko abanyagihugu bosenyera ku mugozi umwe.
Umugambwe CNDD-FDD ukaba kandi usaba abarundi bose ko mu gushyigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano nayo demokarasi mu Burundi ntizokwigere ibacya mu myanya y'intoki. Aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe, ntihagire ubutsindaga uwundi cyane ngo yigunge.
Ukudahuza kw'abanyapolitike ku bijyanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka 2015 abanyagihugu bakiha amabarabara biyamiriza ubutegetsi bwa bwiyongeye ikiringo bamwe bavuga ko butari burekuriwe n'amategeko n'ubu abantu bagumana ubwoba ko bashobora gushika maze bagatuma amaraso aseseka nk'uko vyagenze ico gihe n'ubu nyene ubwo abantu bafise ufatiye kuri ako kahise ko hashobora kuba imigumuko iyo nayo yofatira ku mugambwe SNL utishimiye namba ivyavuye mu matora ukabugabirije kujya kwitura sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro kuri uwa gatatu uvuga ko abanyagihugu banyazwe uwo bifuza ko abatwara bigaragara ko ibyo biteye impunge ngo mugambwe watsinze amatora SNDFDD amakuru duhabwa na bamwe mu batwara uwo mugambwe mu ntara zimwe nuko bahawe itegeko ryo kubuza abanywanyi kwigena insinzi baherezwa gutangarizwa na seni iruhande y'ivyo barabujijwe guteramira mu bunywero umwanya munini mu masaha yo kumugoroba abanyagihugu barafise icyo bahanura bagenzi babo bahurikiye mu migambwe
abanyamigambwe twategezwa kuba turi abantu twibuka icyo tumaraniye ingene ikibano cyacu icyo dusana murazi ko nta utagira icyo asana n'uwundi
birango abanyamigambwe babane mu mwumvikano umuti wari woroshe mugabo kandi no gusosa n'usosa cyane bategezwa kunywa uwo muti no kuvuga igihambaye n'igikwiye ni icumuntu amari igihugu no kuvuga bategezwa kugira ati iyi si tegeza kuri uwo mutwe bwa mbere na mbere tuyifite ku burenganzira twese hanyuma ntagire uwumva yuko asumbye Burundi abandi
hagataha igipolisi kijejwe gukinga imigumuko kiboneka ko kimeze magabo mu kuguma kizunguruka mu barabara y'igisagara cha Bujumbura no mu bisagara byo mu ntara hagati nka Ngozi Gitega na Rumonge aho isoko ryacu ryashoboye gushika abapolisi baba bakanuye maremare kandi ari benshi cyo kimwe n'abasirikare ariko ibyo ntibyabuje ko hari kiziga cy'umugabo akiri muto kitashoboye kumenyekana gitegwa ku ruzi ruzibazi rugabanya amakomine ya Rumonge na Bugarama muri yo ntara ya Rumonge kuri wa kabiri hari n'inkoho zazindutse ziravuga nk'igihe cy'isazi ibiri z'agatondo muri quartier ya Cibitoke iri mu gisagara cya Bujumbura abajejwe intwaro bavuga ko hari abasuma bari batorosa gasho kuri iyo zone ya Cibitoke
urakoze Desire tugumaho mu Burundi aho Kiliziya Gatolika ivuga ko amatora aheruka kuba muri icyo gihugu atabaye mu mucyo no mu bwisanzure abepiskopi bayo bemeza ko indorerezi zoherejwe n'inama yabo zirenga 2700 zabonyemo utunenge twinshi Pierre Claver niyo nkuru arakomeza
Isengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2700 mu gihugu inama y'abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'inge n'igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi icegeranyo abo bepiskopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe harimwo ukwiba amajwi kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi Musenyeri Joakimu Ntawundereye no mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika
uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ibyavuye mu matora ayo matora taraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora taraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi
abo basenyeri Katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu
turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko ari byo byavuye mu matora ibyo ari byo byose uko dutera ibyatsi akarenganyo akariko kose niko twamirira kure ugukoresha igikenye uko twabivuze ubuheruka uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane maze nabwo bumutunganirize neza ku bindi nabyo muri iki gihe cy'inyuma y'amatora turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira kwitegeko rigenga amatora ryarekurira bitoza benshi kwiyamamaza umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka
gushe kubo umukandida hamaze kuvuga ko yibwiye muri ayo matora na Agathon Rwasa w'umugambwe SNL utunenge Rwasa avuga ko afite ivyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo byashekirijwe n'abasenyeri katolika ajya bashikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu
même en aveugle reverre les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
atene impumyi yo bibona ibitigire byatangajwe n'ivyo biteranije nyene atabuzi yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twakora atari kwitura se ntari yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
c'est de saisir la cour constitutionnelle
comme gwisene uje rugutegura amatora wowo ntoca hije no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza Pierre Claver Kazihise atwara mu gwisene yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora
iyo ntego rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro by'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco
ibiharuro ntabanduka by'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagataho umugambi uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice 68 n'uduce 72 ku ijana nayo SNL ronka ibice 24 n'uduce 19 ku ijana abitavye amatora barenga ibice 87 ku ijana Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Urakoze Clavel turacyaraho mu Burundi aho ihuriro ry'intumwa zihagarara ibihugu byazo muri icyo gihugu ryasohoye itangazo rishima uburyo amatora yagenze rigasaba abafite ibibazo ku byavuye mu matora gukoresha izindi nzira zemewe n'amategeko n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana
uwo mugwi w'abaserukira ibihugu ushyikiriza ko bumvise ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora yo mu ndwi iheze bakaba bashima ko abanyagihugu bayitabiriye ku bwinshi uwo mugwi w'abadiplomate usaba kunyungu za bose abanyepolitike gutorera inyishu ibibazo byo kwaduka muri aya matora baciye mu nzira ziterekanijwe n'amategeko umugwi umenyesha ko bazoba hafi y'abarundi mu nzira igana mu mutekano demokarasi ubutungane n'iterambere rirama mu itangazo bashikirije kuri wa gatatu abo badiplomate batera intege abanyepolitike b'u Burundi bayiganywe muri aya matora kuguma batekanye banasaba kwisunga kandi akamo batewe na komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika hamwe n'ubunyamabanga bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI babasabye kwirinda icyo cyose cyoza gitera umudurumbanyo no gushyira imbere kuganira mu gutorera inyishu ibyo badahuriza ko bijyanye n'amatora umugwi ugizwe na ba ambasadere ba Afrika y'Epfo Ubudage, Ububiligi, Kanada, Ubushinwa, Misiri, Ubufaransa, Ubuyapani, Kenya, Nigeria, Uganda, Ubuholande, Ubwongereza, Ubuswise, Tanzania, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Turukiya, Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya, uhagarariye ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho ibihugu by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitavuga rumwe n'u Rwanda ku nyito ikwiriye guhabwa genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 Inteko rusange ya ONU n'u Rwanda byifuza ko yitwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu gihe Amerika n'Ubwongereza bashaka ko humvikanamo n'abahutu n'abandi bishwe bazira kudashyigikira genocide yakorwaga Claude Ganza Munyamagana nibyo atubwira
Ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza kwisonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda ibyo ni leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Kuri iki kibazo cy'inyito, leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko yifatanyije n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kugira ngo ku mwaka utashye abazize jenoside n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwe icyubahiro kibakwiye. Mu nyandiko yashyizweho umukono na ambasaderi wa Amerika muri ONU, yumvikanisha ko Amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha Abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya jenoside yo mu 1994 isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwamo kwirinda ku bwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya kukuri kw'iby'amateka ubwayo yasize. Aha ni naho Amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu 2018 kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yirengagije uburemere n'ingaruka jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ku bwa Amerika, hishwe abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga jenoside mu bikorwa, ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka. Amerika ishimangira kwishyigikira igitekerezo cyo kuzirikana jenoside yabaye mu Rwanda, ariko bidahindura ukwiza uburyo jenoside yabaye mu Rwanda yakozwemo. Isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya jenoside zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bwibasiye imbaga atahinduka uko ibihe bigenda bihindagurika, ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze, bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi. Amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, harimo no gushakisha Abanyarwanda 8 bataragezwe imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Inyandiko yashyizweho umukono na Kenny Craft uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU, isoza ivuga ko yifatanyije n'Abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri jenoside yabaye mu Rwanda, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi. Ubwongereza bushima inteko rusange ya ONU kuba yarazengurukije imbanziriza mushinga y'icyemezo kuri jenoside yabaye mu Rwanda, buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose. Kimwe mu by'Ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, onigashaka indi yumvikanisha n'abahutu n'abandi bishwe muri jenoside bazira kutayishyigikira. Ubwami bw'Abongereza buvuga ko bwemera ko n'abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana. Ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi jenoside bikorwamo, basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya jenoside. Cyakora Ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri Mata 1994, kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi. U Rwanda ariko rwo rusange impungenge Amerika n'Ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite, kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, kandi ibihugu byombi byemera. U Rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa jenoside nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu 1946. Kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigendera ibigamije ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini, abari jenoside. U Rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki 6 z'ukwezi kwa 4 na tariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 harabaye jenoside yakorewe ubwoko bw'abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho. U Rwanda rushima ko Amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside, rukanasaba Ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri jenoside bari ku butaka bwabwo. Ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo, itariki ya 16 ya buri kwezi kwa 4 yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe n'ubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyoko tutsi.
Tugarukira no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bwa mbere na mbere ikigo cy'ikoranabuhanga Twitter kiburira abantu kwitondera ubutumwa Perezida Donald Trump wa Amerika anyuzaho. Thomas Kamirindi ibyo atubwira.
Twitter niyo mbuga President Trump akoresha cyane buri munsi. Abantu benshi ariko bamurega ko avugaho ibinyoma n'amakuru atariyo no kwibasira abaturage aba basanzwe n'abanyapolitiki atavanguye. Nyamara ibi byose bibujijwe mu mahame bwite ya Twitter. Twitter yagerageje kenshi kugarura President Trump mu nzira y'ikinyabupfura n'ubwubahane ariko biranga. Gusa nta bihano yigeze imufatira ku mbuga ye ya Twitter akoresha nubwo hari abantu batandukanye babisabye kenshi. Urugero, umugabo w'umugore umaze imyaka 20 apfiriye mu buryo bw'impanuka mu biro bya Joe Scarborough wo mu ishyaka ry'abarepublikani na President Donald Trump akomokamo. Icyo gihe Scarborough yari depite mu nteko ishinga amategeko Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu nta canuwaka na President Trump. Trump aherutse kwandika kuri Twitter ko ari we Scarborough wishe uriya mutegarugori. Umugabo w'uyu mudamu yasabye Twitter gusaba tweets, ni ukuvuga ubutumwa bwa President Trump yanditse kuri Twitter, avuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Twitter yaramwandikiye imubwira gusa ko ibabajwe cyane n'agahinda yatewe n'urupfu rw'umugore we, ariko ntacyo yakoze. Nubwa mbere rero Twitter noneho ifatiye ibyemezo President Trump, ariko nabwo ntifunze imbuga ye, ahubwo yashyizeho uburyo bwo kubanza gusuzuma neza no kuvuguruza ubutumwa bwa Trump biramutse bibaye ngombwa. Byatangiye ejo bundi kwa kabiri. President Trump yanditse kuri Twitter ko gutora mu kwezi kwa 11 gutaha abaturage ba Amerika bakoresheje inyandiko zinyura mu iposta binyuranyije n'amategeko, kandi ko bishobora kubamo ubujura amajwi akibwa. Koko rero Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ya Amerika iratekereza ko yakoresha ubu buryo niba icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kugera mu kwezi kwa 11. Trump nta kimenyetso na kimwe atanga ku birego bye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Twitter ivuga ko ibi birego bya President Trump bishobora kuyobya rubanda kubirebana n'uburyo bwose bwo gukora amatora, maze ishyiraho inzira yereka abaturage aho bashobora kwisomera icyo yita amakuru nyayo arebana no gutora bakoresheje inyandiko zinyura mu iposta. Amahame ya Twitter abuza abayikoresha gutambutsa amakuru y'ibinyoma cyangwa ashobora kuyobya abantu no kubatera ubwoba kugira ngo batajya gutora. Ariko kugeza ubu Twitter yari itaravuguruza ku mugaragaro amakuru abeshya ayariyo yose usibye ku cyorezo cya virusi ya corona yonyine gusa. Trump yashubije kuri Twitter avuga ko iki kigo cy'ikoranabuhanga kirimo kivanga mu matora 2020 y'umukuru w'igihugu. Ati Twitter irimiraniga uburenganzira bwa muntu bwo kuvuga icyo ashaka, nka president sinzareka bibaho. Umuyobozi w'ibikorwa byo kwiyamamaza kwa President Trump muri aya matora Brad Pascal nawe yanditse kuri Twitter ati iki kigo cy'ikoranabuhanga kirabogamye mu rwego rwa politiki. Nibyo byatumye duhagarika guhitishaho ubutumwa bwacu bwose bwo kwiyamamaza. Nyamara rero burya Twitter niyo yafashe icyemezo mu kwezi kwa 11 gushize cy'uko nta butumwa bwa politiki bw'uwari we wese izongera kwemerera kuyitambukaho. Abantu bakiriye bate icyemezo cya Twitter cyo kugenzura ubutumwa Trump ayinyuzaho? Joe Biden wizeye kuba kandida w'ishyaka ry'abademokrat mu matora y'umukuru w'igihugu ataha mu 2011 yatangaje kuri televiziyo CNN ko yemera ko imbuga nkoranyambaga zikwiye koko kuvuguruza ibyo president atangaje abeshya. Naho senateur Josh Hawley wo mu ishyaka ry'abarepublikani we yabwiye televiziyo Fox News ati kuki ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga bikoresha amafaranga y'imisoro y'abaturage mu gukumira ubutumwa bwa bamwe na bamwe bo mu ishyaka ry'abarepublikani by'umwihariko abanenga Ubushinwa.
Urakoze Thomas Kamirindi, nshimiye mwese mwaramuduteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.